ngerangi bazagiza egitumago munda birarirari yeah aburi yeshu nishabone ngobozo kukwikoramo ngaguma bazagiza imavu we utanda ikoza bamwe baturi foshe abandi batinuzi kuvuga nanje n'indimiza zikukunda zikumva nibitumikana
moriki shenge moriki gole
koni mwiza inenda
kofisele bamanye
nagira kia mahera ntakibaza ndindiri yes somewhere araza kagenda ariko together azorutse bako Umbire, I'm a lovely guy. Icho manga menye chumora gusa na kinyereza kikanyerera kikanyika kigakinjura injira mu mutima wawe kahaguma ngahihariza kahasasagara maze agatsosazwa ningaburo Surukunda wanje wanje
Moriki shenge Moriki
gala Koni mwiza inenda out
Kofisele bamanye
Nagira kia mahera ntakibaza ndindiri yes somewhere Araza kagenda ariko together azodutse bako